Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kwa gatatu itariki ya 12 ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2018. Tugiye guhera gahunda zacu ku makuru yo hirya no hino ku isi, turakurikizaho ayo mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari ni mu Rwanda, abakiri bato ntibishimiye itegeko ryo kuzungura.
Iri tegeko ryaratwirengagije, ahubwo rihita riharirwa ababyeyi. Noneho rimaze guharirwa ababyeyi, twebwe nk'abantu b'urubyiruko twebwe tuburizwamo.
Uyu ni umwe rero mu rubyiruko rw'u Rwanda kuri iri tegeko ryo kuzungura. Naho mu Burundi ni muhumure, nta kibazo Tanganyika iteye. Turaza kumva ministri w'ubuzima w'u Burundi Dr. Ndikumana abisobanura. Mbere yo kujya mu biyaga bigarariko, mureke Aloyizi Bigirimana abanze atugeze amakuru hirya no hino ku isi yaduteguriye. Waramutse neza Aloyi.
Waramutse Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi. Turayahera muri Amerika. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yashikirije ko leta yiwe yiteguye kuba hafi no gufasha ababangamirwa n'igihuhusi gikomeye kivanze n'imvura kitezwe mu bumanuka bushira ubuseruko bwa Amerika ku nkengera ziba hari Atlantike. Icyo gihuhusi cyataziriwe Florence kivugwa ko kizoba gifise umurindi w'ibirometero 220 ku isaha imwe. Abagendereza ibihe bavuga ko amareta ya Carolina ariyo azotangura guterwa mu ijoro ryo kuwa kane canke kuwa gatanu mu gitondo, bigashoboka kandi ko n'amareta ya Virginia, Maryland, Delaware na Washington DC afise amahirwe make ariko yo gushikirwa. Abanyagihugu barenga umuriyoni nibo bamaze guhunga amareta ya Carolina ya ruguru y'ubumanuko hamwe n'ubumanuko bwa leta ya Virginia. Abahinga bavuga ko iki gihuhusi Florence gishobora kuba igikomeye cyane kizoba giteye amareta ya Carolina mu kiringo kirenga imyaka 60. Papa Francisco azobonana n'abarongozi ba Ekleziya Katolika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa kane, ni nyuma yaho papa yagirijwe kuba yarirengagije ibyaha by'ubusambanyi byagirijwe umukardinali w'umunyamerika. Agayo makuru akaba atangazwa na leta ya Vaticano. Papa Francisco kushika ubu ntacyo aravuga kuri ibyo byagirije. Ekleziya Katolika mu kwezi k'8 yarashikirijwe raporo yaho abapadiri barenga 300 bagirizwa ibyaha byo guhotera abana barenga 1000 mu kubasambanya muri leta ya Pennsylvania muri Leta Zunze za Amerika mu kiringo cy'imyaka 70. Ekleziya Katolika muri Amerika ku munsi w'Imana nayo yashikirije ko icyo igiye gushira imbere ya byose ari kurwanya abasambanya abana bato, ataraho ngo ibikorwa byo kwamamaza ubutumwa, gufasha abagoye hamwe n'inyigisho nabyo nyine bishobora kubangamirwa. Muri Afrika, igihugu cha Zimbabwe cyatangaje ko kiri mu bihe bidasanzwe by'ikiza cya korera ku murwa mukuru Harare, ni nyuma y'aho abantu 20 bafiriye kubwo kunywa amazi yanduye imigera. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Obadiah Moyo avuga ko abanyagihugu barenga 200,000 ari bo bamaze gufatwa n'icyo kiza cya korera. Tukiri muri Afrika kandi, umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu uremanga ko ari we wakoze igitero cy'ubwiyahuzi cyabaye ku munsi wa mbere ku cicaro gikuru cy'ihinguriro ry'ibitoro ry'igihugu cya Libya riri ku murwa mukuru Tripoli, nk'uko bishikirizwa n'ibiro bya Leta Zunze za Amerika bigenzura abakora iterabwoba. Abakozi babiri b'iyo kompanyi barafuye, abandi 10 barakomereka, 3 bagavye ico gitero nabo barishwe. Ishirahamwe mpuzamakungu ni rivuga ko riteye ivyatsi ico gitero c'iterabwoba. Amake ni itorakanizo ry'amakuru ry'umuhari wa leta ya Kiisilamu ryatangaje ko ico gitero cagabwe ahari inyungu z'ubutunzi z'amareta yise ayabicanyi. Kuvaho Muammar Gaddafi agandaguriwe mwaka w'2011, Libya camye mu ndyane zishingiye kuri politike gushiku. Ahandi havugwa ibitero by'abiyahuzi ni muri Afghanistan, aho ejo kuwa 2 mu buseruko bw'icyo gihugu igitero cy'umwiyahuzi cyahitanye ubuzima bw'abantu abandi bashika 200 barakomereka. Uwo mwiyahuzi yatumbereye abari mu myerekano muri district ya Mohammed Dara mu buseruko bw'intara ya Nangarhar. Abantu bashika kuri 32 barishwe, abandi barenga 128 barakomereka igihe iyo bombi yaterwa muri abo bantu. Nta muharuri yitirira ico gitero, ariko umuhari wa leta ya Kiisilamu niwe wagavye ibitero bisa nk'ivyo muri iyo ntara muri kahise. Naye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yasabye jo kuwa kabiri impande zirwana muri Siriya kwirinda intambara mu gisagara cya Idlib. Abanyagihugu bashika ku 3 million nibo baba muri ako gace ko mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya. ONU yama yagabishije ko hashobora gufa abantu benshi mu gihe izo ntambara zokomera. ONU igereranya ko abakora iterabwoba bagera ku 15,000 bari mu banyagihugu muri Idlib, ariko kurwanya iterabwoba ngo bidasigura kutubahiriza murambabariye amategeko mpuzamakungu. Kuwa kabiri nyene inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yarakoranye itumweko n'Uburusiya mu ntumbero yo kwihweza aho ibintu bigeze. Turukiya gitangaza ko kimaze kwakira impunzi z'abanyesiriya zishika ku 3.5 million. Mu kurangiza naho Ethiopia na Eritrea barafunguye imipaka yabo yo ku butaka yari imaze imyaka 20 ifunzwe n'imihango yarongowe n'umushyiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed hamwe na Perezida Isaias Afwerki wa Eritrea.
Aloyizi rero urakoze nshuti zacu yaramakuru yo hirya no hino ku isi. Murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari rero mu Rwanda abakiri bato barinubira ko nta tegeko ririho rihatira umubyeyi guha umwana we 8. Umunyamakuru wacu I Kigali Asumta Kaboye araduha ibisobanuro birambuye.
Mu Rwanda itegeko rigendanye no gutanga 8 rivuga ko umubyeyi azajya awutanga ku bushake bwe kandi akabikorera umwana ashaka. Iri tegeko benshi mu bakiri bato bemeza ko ryaje kubakandamiza ahubwo rikarengera ababyeyi. Uyu musore avuka mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru.
Iri tegeko ryaratwirengagije ahubwo rihita riharirwa ababyeyi. Noneho rimaze guharirwa ababyeyi, twebwe nk'abantu b'urubyiruko twebwe tuburizwamo. Nk'ubu urugero ushobora kugira papa akaba ari igisambo na mama akambyara ari igisambo, bifitiye nabo imico yabo yo kugira ngo uwo mutungo bawigwizeho. Noneho nababaza 8 bakumva batawumva ngo ntibibaho ngo ubureta ngo yemeza ko umwana agomba kwishakira iki ibyo.
Nubwo abana bakomeje kuvuga ko iri tegeko ryaje kubabangamira ndetse bagashinja ababyeyi kubigiramo uruhare, ababyeyi bagaragaza ko ntacyo bakwima abana babo kuko ntacyo bafite.
Murabasha guha abana 8 ku masambu?
Nta yuretse kumwigisha. Nuko mwigisha yaba ararangije ubwo 8 rw'akabaragubonye.
Nta ne hari.
Mubagenza muti
nukwishakishiriza uramwigisha akishakishiriza imirimo. Leta yavuze ko umwana nukumwigisha yagira imyaka 18 akigwariza, none sinamuha ngasigara hejuru, ngomba kumwigisha yamara gukura atakwiga akipagasiriza akishakira.
Bitamuha kugasambu se kugabanyeho?
Nanjye ntako mfite.
Iri tegeko rishya rigiye kumara imyaka 2 rigiyeho, hari abavuga ko ryatangiye kubagiraho ingaruka. Ingero twakuye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru zigaragaza ko ubu abakobwa benshi batagikobwa kubera ubukene bw'umusore umushatse.
Inkwano zarabuze koko kubera amafaranga yabuze.
Ibyinkwano byavuga ko ikibazo cy'amafaranga, ngubu umuntu utarize ni ugushaka akazi k'ubuyede, umuyede akorera amafaranga icabiri, sibyo? Kandi uwo muyede w'umuhungu w'umuyede iwabo nta bushobozi bwageze gute buhari, urukumva ubwo rero icabiri ni ugucungana n'uwo munsi, gucungana n'iposho iki ni ngwano nyine no byava kure twarabyihoreye ngwano ndahantu yava
jewe wanje jewe twarumvikanye jewe twararashanyaga jewe ndamukunda, ariko njyewe mbona ubushobozi bwo kuvuga ngo njyewe ndamanza gukoresha zuka tujya nzaze kugutwara iwanyu mbona bitanshobokera.
Nguburiyo njyewe mubikunda bakijyane abakabere
hari n'igihe n'umubyeyi ababona
kumukore ntabushobozi ya kugira ngo umukobwa gumaho nyine akemera nawe akamushingira
Inteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco ibwo ko kugeza ubu umunani utagitangwa nk'uko kera byakorwaga Dr. Nzabonimpa Jacques ushinzwe umuco muri iyi nteko avuga ko muri iki gihe ababyeyi bafite icyo batanga bagitanga ariko iyo bakibuze nta tegeko baba bishe Nzabonimpa avuga ko ibintu ubu byahindutse ko umubyeyi akwiye kwigisha umwana we kwifasha
twebwe nko mu muco turebaho igihe kiri kugenda kigana aho kigana nuko yasamba itagomba gucikwa mu tuntu tw'uduce tudafashije muri kino gihe benshi bafite isamba ingana naho yashyira ikibanza icyo kibanza rero 20-30 arajya kukiraga arakiragamo agicamo uduce tungaye kugira ngo niba afite abana 2-3 buri wese abone imigike ibyiza rero nuko kumva ko hari ibyo ababyeyi bagomba abana kubamenyera uburere kubamenyera ibyo kurya kubamenyera mbese akamugira akamuha akamugira umuntu nyamuntu noneho n'abana haba hari ibyo bagomba gushyiraho akawo nyine ahereye kuri wa murage umubyeyi niba ari ukumushyira mu masomo mu mashuri niba ari uku mbese kutuma amenya ubwenge akaba yakwibeshaho
abasesengura iki kibazo basanga amategeko atari yo yarangiza iki kibazo ahubwo ababyeyi bakongera gusubira ku nshingano zo kubyara abana bashoboye kurera ibi ngo bizakemura ikibazo cy'abantu benshi ariko ubutaka bwo bugakomeza kuba buke Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255 411 1699. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 255 493 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 99 95 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza, ibiti bitewe mu ndimo bitera amatati mu banyagihugu. Umunyamakuru wacu Fidelite yishatse aratubwira impamvu.
Igituma ibyo biti batera mu ndimo bikwega amatati nuko bituma isi tituka ikiyatewe n'ikimere nkuko tuvyiganirwa n'abanyagihugu ku mutumba muhingira
usanga hamwe hari cya giti ikindi kikaba nkahajya we wurimye hasa n'intumo nta na kimugende no vye muri wa murima wawe
ese giti bena aba bose twe duhererekanije barasakangije none ubugiye gutera akajumu gatera umwaho ntunaga kubera imizi ikijya mu bwa butumbo gasanga bunganaga nakuru nacyo hasoroma mukonye n'ibiti wewe ababoko aje kwikurishiza amafaranga ntago turahomba gose
mubateye ibiti mu ndimiro hari abatwiganiye ko basanzwe bazi yuko vyo none isi ariko bakavuga yuko atakundira ubigire
matongo yubo yaraze urabona hajewe nishireko mfisa hagapande ndakanagara ari gatoyi nkagateramwe ivyo biti aho rero mpejeje kwicira nabi mugenzanje ari ngaha ku ruhande jeho ndungu kwa kuko yashagite uko kizokura nkagicana je nkakigurisha mago umwe mugenzi wanje ntakinasubira kunoba yego
none wowe nuba wiciyeweho
jeho nuko mvamo nkakino bako warukiwe bukinguriye nkaronka naho gafaranga mago wa wundi wewe ntacanoba
ukaba nka kikomine ya Gatara ni ya mbere ifise abantu benshi mu Burundi bwose bikemezwa na Ayimpa Apolinaire umuhanuzi wa Musanira jejwe by'iterambere
ni komine by'ukuri biboneka ko harimo abantu benshi triko twababa ingo 16,400 na 447 abantu muri komine yacu na 953 ku kilometero kwadrat ku bwacu turabona ko ari biharo byinshi cyane byo kuri turabona ko abantu ari benshi gusanga hari kibatsa mu matongo isi ndimwa yaragabanutse cyane
Nzeyimana Salvatore umufundi w'indimo yakukurutse amazi imyaka 30 mu kazi aremeza ko umukaratusi utarekuriwe kubana n'indimo
imikaratusi ntikeneye kubana n'indimo kuko imikaratusi twoyita igiti cishaka bisha bisigura yo yuko umukaratusi utegwa mu murima wawo inikoma kirazira yuko cy'umukaratusi kija mu ndimiro zibitegwa mbumbaru ayisho gituma ubona abanyagihugu byidodomba yuko badashaka umuntu abaterera ibiti impande y'imirima ariko wewe yabiteyeyo abimpande yiwe aba abakoreye kutari
abo barimye abangamiye n'umukaratusi bavuga ko icokorwa ari uko yotuzwa mu mirimo iruhande yabo
ibintu bibereye nuko ibi biti cyacyane mikarutusi nuko vyorandurwa bikava mu ndimo twimamwe ibiharage no mu bitoke bikavayo hayima rivyo biti bikegera ahantu hameze nko kakanyopfu nko haguru y'umwonga kikihariza cyonyene hamwe atabandi bantu baza kurima y'uduharage n'imyumbati
amakuru dukora kwarongoye intwaro ku mutumba wa muhingira amenyesha ko bagomba bahimiriza abanyagihugu basaba kurandura imikaratusi teyo mirima ariko kubgabo ntivyama vyoroshe mangira mbona Leonard agira kabiri ku mutumba wa muhingira
burya abanyagihugu narako bagenda bagora burya twe turi mu ntwaro bigenda bitugora no kuvugira imikaratusi baragera duhimiriza abategetsi badukuri atwishikiza abanyagihugu no kuvuga muri misiri heje twe tugenda duhimiriza kugira ngo bayikure cyane cyane ahantu bita mu myaba ahantu hashe gutunga abanyagihugu
guhimiriza ni kimwe kumvirwa n'ikindi
bamwe bamwe byasoka bibagora ko badashobora kubitegera kwibaza kuri muniko bagirira nabi ubwo abantu bagwiza tunga nibo genda batugura n'abanyagihugu bato akunda kutwumvira
aho muri komine ya Gatara indimo zatewe mu biti ni marugwa abafundi b'indimo bahamagarira abanyagihugu kwijukira gutera ibiti bisanzwe bibana n'ibitegwa aba bakavuga nk'igereveriyo kandi bakabasaba gutera imwe kugira ngo ibitegwa mu mirima yabo byisanzure ku mutumba muhingira komine Gatara Kayanza, Fidelite Ishatse, Jujia Amerika.
Tugume mu Burundi, imiryango irenga 400 yo ku Kiyange muri zone buterere ya komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura bari mu kaga kubera imyuzure y'imvura imaze iminsi igwa. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanya nka aratubwira uko babayeho.
Muri karitiye Kiyange imwe muri iyo miryango yahuye n'imyuzure iracari mu mahema kugukiri kwirasanduriza abo amaganya ni menshi kuri iyo miryango iba hafi y'uruzi Gasenyi kwataye inzira mu kwezi kwa kane no kwa gatanu uno mwaka baracibuka ivyo rwabakoreye bafise ubwoba kugo ruzi rushobora gusubira guta inzira bafatiye kukuntu rwazibiwe ngo rwaciye mu kwisesa rukonona amazu n'imirima abayaze n'ijwi rya Amerika bafise ico basaba
ngo akwere nitwereka kutabwira kandi bwishi cyane kuko urabona waraje rwatikiza utikiza imirima amazu yacu turabura aho turara ahubwo turashima ashinga nabi batubaye hafi kweri baraduha aho tubaturagira ngaha kuba turaba
twabonye ko bataruye bazibiye ngo maze ntasubire kurengana rya bikorwa bakoze birabahumuriza ko rutazosubira kurengana
oya ntibiduhumuriza kweri hayo zosubira kuko kuno ruhora mbona rwuzuye ashe ruho zomena kweri
turafise ubwoba gose kubera imvura iguye uruzi rusha rwuzura kandi naho bavuze ngo barazibiye ntaho bwigeze bazibira bagize ibintu by'ibiti bashira hagati ariko turafise ubwoba ko ruje rwuzuye ari guhisha ibiti bizoca bigenda rukaca kugira kandi rugatera muri Kiyange ahago gikuru bari bakwiye kuzozara nk'imashini bakarabengene badufasha bakahazibira hajya ahantu neza kugira ngo ndusubire kongera gutwagwa nico twokwifuza imashini zikaza zikahazibira kugira ngo idigiri duge bashirehe ibintu bikomeye kugira ngo uruzi nigwaza ntirukeru cahaha n'ingene gwamenera
mukuru wa karitiye Kiyange ashima ariko ibikorwa vyakozwe mu kuzibira amazi y'urugo ruzi rwari rwarenze inkombe Patrice Sibomana anakengurukira abahuye n'iyo myuzure basanurizabo
n'ubu rero turafise amakenga mu gihe imvura no munsi yogwa kuko amadige yose yaramaze guhera nahajya nyene gwameneye rutera Kiyange ya mbere naho nyene nuko nyene umusenyi bahasize bajya babageje gupfufahaza n'ubu nyene ruzi gukuzura tsura gutwagwa ukeza kwino sare twari dufise ubwoba bwinshi cyane ko imvura igiye kuko atakirakogwa simusubane iyo abenegihugu bacu bagiye kuja narije batwe twaronsa abagenza basanurira abo muri Caritas amazu basubira baba mwukuntu kugeza no sabara cyabo mbahema mugabo twaronsa basanura amazu ya yabomotse ariko rero bari kwa dusanura takira kuko mu ruzi mutimbuzi nuna musi n'izo nzu zo imfagusa sese zipomoke
uwo mutegetsi wo kugwego go hasi nabo nyene afise akamatera kugira uruzi Gasenyi nirusubire gukora ibyo gwakoze mu rushana ruheze
ico twosaba ica mbere iyo twibwoje gukingira impanuka nuko goshika kwa rujya ruzi rugakora ibishoboka byose muri mwaya muto rusigaranye ruzi utaruzura kugira ngo ziya nkombe zago bazagure bonge ruzi barasubize hasi bisubire urugendo kugwa guharugenda kera mpombe nazo bazagure hakujya no hakuno kugira ngo ntuse gutera mu bene gihugu no kwibwa cindiga ca Bujumbura
abakurikiranira hafi ibidukikije mu Burundi bavuga ko mu buterere canke n'ahandi hakunda guterwa n'imyuzure hatanzwe amatongo yo kubakwamwo hatisunzwe amategeko kuko hari mu bibanza bijaga mu gisata kijejwe gutabara abakirongoye bakavuga ko hamwe hamwe abanyagihugu bokwimurirwa ahandi mu ntumbero yo kubakingira ariko OPCR anise nibaruta ica baba turongoye ico gisata avuga ko ari ikibazo cyo kwicarirwa nabo cega
ibi ariko ndavuga ni ikibazo cyo kuzokwigara ubushakanje bw'umutekano no kugwanya ibiza icyo gikorwa bugifatanya n'ubundi bushikira nganje bwinshi benshi nimba ari kuzokwimura abantu hazozamwo ubushikiranganje bujejwe ivy'amatongo hazozamwo ubushikiranganje bujejwe intwaro bagira bati aba bantu nimba ari kubimura tuzobimurire hehe ico kibazo rero giri mu minwe y'ubushikiranganje bwinshi nimpaka rero ubwo bushikiranganze buzokwicare kugira ngo butore umuturama w'ico kibazo
sabanya cyihange gusa bafise ubwoba ku myuzure ishobora kubatera ku mutasuro abo mu buterere bwa kabiri nabo nyene bafise ubwoba bavuga ko uruzi gasenyi ruriko rukatishwa kugira gwisese mu ruzi kinyankonge rwahora rutera imyuzure muri iyo quartier bakavuga ko amatagikozwe ibintu bizunyuka kurusha kugenekerezo rya 30 ukwezi kwa gatanu n'umwaka wa 2018 umuryango utabara imbabare mu Burundi Croix Rouge watangaje ko abarundi bagera ku 180 aribo bahuye n'ivyago kubera imyuzure ku rwego rw'igihugu Bujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ingende hano Kampala Uganda
Jende mungitagala cha Bujumbura.
Ni kiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri iyi minsi amazi y'ikiyaga Tanganyika yahindutse icyatsi kibisi, abaturage benshi bibatera impungenge. Baribaza niba nta ngaruka mbi ayo mazi ashobora kugira ku buzima bwabo no ku mafi. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu Dr. Tadendi Kumana arahumuriza abanyagihugu mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi. Dr. Ndikumana aravuga ati birasanzwe mwihangayika.
Nivyo koko yuko mu kiyaga cya Tanganyika harabonetse ko amazi yahinduye ibara aho asigaye asa n'urwatsi rubisi. Ivyo rero ntabwo vyotera ubwoba kuko ibintu bishikana cyane cyane iyo ikiri heze kenshi biva ku mukuba w'amazi ajya n'amazi yo munsi yadude ko muri Tanganyika ari ikiyaga gifise novuga uburebure bunini uvuye hasi. Ijya rero ntacyo byica kuko hariya munsi y'ikiyaga mu bisanzwe niko haba hasa, hajya n'ibintu novuga bisanzwe biri mu mazi bitama alge. Ibyo nazo nta ngaruka mbi bigira ku buzima bw'abantu kandi no ku buzima bw'ibikoko bisanzwe biri muri Tanganyika nk'amafi ntangurane n'imwe, ahubwo bituma n'amafi agwira. Nta kibazo rero kihari, abantu barabandanya bakoresha amazi kugera rejidezo isanzwe iyatanga, nta kibazo na kimwe kirimo kuberekeye amagara ya bene gihugu.
Uretse amazi se atangwa na rejidezo abayavoma bayakuye mu kiyaga ubwabo nta ngaruka bifite?
Mu bisanzwe amazi y'ikiyaga Tanganyika iyo bayakoresha bategezwa kuyahingura bakayateka, na cyane bajya ba bene gihugu bayakoresha bakayanywa. Umucafu si rijya bara, ni umucafu bavuye mu mihana hajya abantu baba impande y'ikiyaga bivuye ku mucafu uvuye mu mazu n'ayahandi. Kuri rijya bara ryabonetse ni amazi yo munsi cyane muri Tanganyika yaduze, hanyuma ayatwara tubona hejuru nayo akajya munsi kubera imiyaga ivariya muri novuga mu bumanuko uvuye hariya Burungu uvuye muri Zambia. Amazi yari hejuru yagiye munsi aho. Rero ku bijyanye no gukoresha amazi ya Tanganyika babandanye bakurikiza za mpanuro bari basanzwe bahabwa z'uko amazi mbere y'ukuyanywa barinda kuyabiriza kubera yuko bataba baronse bujya buryo rejide zifise yuko kuhingura amazi kugira ngo bayaronke asa neza. Mugabo bivuye kuri kujya babona rya bara nta kibazo na kimwe biteye ku buzima ku magara ya bene gihugu.
None se bwana ministre, abarobaga mu kiyaga Tanganyika bakomeza bakaroba nta ngaruka bifite ku mafi baramutse bayariye?
Nta kibazo na kimwe, ahubwo bizotuma amafi agwira kubera rya bara no kwerekana ko harimo ingaburo nyinshi ziba zije gufasha ibinyabuzima biri muri Tanganyika.
None muri make ni kimwahaho nk'inama abadukurikiye muri uyu mwanya bari bafite ikibazo cyaririye bara ry'icyatsi kibisi ku mazi ya Tanganyika?
icyo namenyesha abene gihugu baba ku nkingi za Tanganyika nuko botekana bakabandanya bakora imirimo kuko bari basanzwe bayikora hanyuma bijya baranko mu minsi mundu bimwe bizaba byahindutse basubira abona amazi kujya horasa mugabo se kuvuga ko ari ubucafu ahubwo no kuvuga yuko na amazi ari hasi cyane yaduze hejuru bivana n'ingene ibintu byerekeye imiyaga bigenda n'ikiyaga novuga urana kuva ngahe Burundi ukamanuka gushika hariya muri Zambia ni harehare hariho rero mikuba y'amazi ituma amazi ari hejuru aza munsi ayari munsi nayo akajya hejuru n'ayandi ntangura nimwe biteba bandanya no koga baroga ajya amazi abaroba babandanya baroba bikurikije amategeko basanzwe bahabwa n'ubushikiranganji buri mwubworozi hamwe n'ibidukikije hanyuma nta kibazo na kimwe biteye kubyerekeye amagara y'abantu.
Nyako bahabwa na ministre ndabashimiye cyane kuhumuriza abanyagihugu. Murakoze cyane.
Namwe murakoze.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya. Radio Ijwi rya Amerika. Noneho ni ikiganiro Amerika na kubyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba mu ibanga, ariko burya siko byahoze kera. Ikaze mu kiganiro Amerika. Mu 1888, umujyi wa Louisville muri leta ya Kentucky mu burasirazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwo wa mbere na mbere wakoresheje itora ryo mu ibanga. Kugeza icyo gihe abantu batoraga ku mugaragaro mu gihugu hose, umuntu yavugiraga hejuru mu ruhame watoye, ariko byateraga impagarara, inzangano ndetse n'amahane mu baturage. Louisville yise iryo tora rishya Kangaroo kuko yari yakuye urwo rugero rwa bene iryo tora mu gihugu cya Australia iwabo w'inyamaswa yitwa Kangaroo cyangwa se Kanguru mu Gifaransa. Nubwo ariko uyu mujyi wa Louisville ari wo wa mbere na mbere wakoresheje itora ryo mu ibanga, leta urimo ya Kentucky siyo yabimburiye izindi leta kuyakoresha, ahubwo yaje kuba leta ya Massachusetts. Ubu buryo bwakwirakwiye vuba vuba cyane mu gihugu cyose, ariko nyamara Carolina y'Amajyepfo niyo leta ya nyuma muri leta 50 zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje itora ryo mu ibanga hari mu 1950. Abahanga mu mateka ya politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko ingaruka ya mbere y'itora ryo mu ibanga ari ukugabanuka kw'abaturage bajya gutora. Mbere abajyaga gutora barengaga kenshi na kenshi 80%. Itora ryo mu ibanga rimaze gukwira mu gihugu, batagiye kugenda baba bake bake kugera aho muri iki gihe abari hagati ya 40% na 50% bajya gutora rimwe na rimwe. Naho abari hagati ya 15% na 20% bo ntibajya banatora na rimwe bibaho. Ku rundi ruhande ariko, aba bahanga mu by'amategeko ya politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeza nanone ko gutora mu ibanga byahinduye byinshi mu buryo bwiza muri demokarasi, kuko byatumye abantu bigirira icyizere kurusha mbere. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, ndabashimiye cyane. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, ibiganiro birakomeza mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama, mugira umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.